mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongwe ibiganiro vy'uno mwanya.
Mwebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe. Nimba bwagabuwe bwagabuwe kutariko nabi. Intego kwari ukugira ngo inzego zijemwo bose kugira bose bakingikwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye umushinga ntahe Kadege.
Uyu n'umushinga ntahe Zeno Manirakiza aramutse umugambwe w'imbogora barundi parena mu gihugu c'u Burundi.
Ababivuga nabananiwe kushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mu gihe amasezerano bisinyiye ntibashobora kuyashira mu ngiro. Rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo zikoze yashira mu ngiro ayo masezerano.
Uyu nawe ni Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru adeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Willy Nyamitwe co kimwe na Zeno Manirakiza bompi bavuga uko babona amasezerano y'Arusha yashizwe mu ngiro inyuma y'imyaka 17 irumanywe ashize ku mukono. Iyo nkuru co kimwe nivuga kuri imwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonera kure mu gisagara ca Ruyigi yarayatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Nongere ngire miriwe hari umusore ari mu ndongozi z'umuhari w'imbonera kure mu gisagara ca Ruyigi yaraye mu ibohero rya komisariya y'igipolisi yo ntara. Inyuma yaho mu ijoro ry'uno wa mungu yatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu mu gihe mu gipolisi riniga mu ntwaro basigura ko ari sanganya. Umenyesha makuru wacu Fidele d'Antoine Sabimana niwe tubazi ino nkuru.
Kuko tubibwirwa n'abari mu gasanda munsi y'umusozi impungwe uhanamye igisagara ca Ruyigi inyenda muvano ya Nyogo yabaye umuriro wadutse kuri uwo musozi mu ijoro ryo kuri uno w'Imana. Aho twashika mu gasanda twagerageje kubaza abari bahari ivyaraye bibaye, ariko bose atubwiye ko atashobora kugira icyo ashikiriza kuri mikro yacu kuko batinya ingaruka zikurikira. Aho ni mu gihe Deveriano Ndayizeye batazira kamoteri yagirizwa gutema bamwe mu bapolisi b'igihugu atinywa nk'irashwe bivanywe n'ibikorwa vyiwe byo gukizura mu gihe bugorovye. Abo banyagihugu bavuga ko igihe cyose hadutse umuriro wa Nyakanga uyu musore Ndayizere Veriano batazira kamoteri afata iya mbere mu kurarikira kuzimya ku nguvu mu ijoro ry'uno w'Imana. Aho umucanu waduka ku musozi impungwe Reveriano Ndayizere batazira kamoteri yategeka abaja kuzimya yitwaje umupanga mu ntoki nkuko tubibwirwa n'abamubona. Uretse iyo mupanga wari mu minwe, abamubona bavuga ko kamoteri yaboneka ko yasomye agahiye kuko mu bihe bindi yahora yitwaza inkoni mu kurarika. Ageze muri kariti ya Gasanda ari nahasanzwe aba yarabonye ahantu yicaye umupolisi w'igihugu aho yamutegetse kuduga kuzimya. Abari ngaho mu Gasanda bavuga ko uwo mupolisi w'igihugu yabwiye kamoteri ko ari ku murimo utamwemerera kuva mu gisagara ca Ruyigi. Itatahuwe na kamoteri niko guca mutema umupanga wo ku izosi. Nkuko tubandanya tubibwirwa n'abari ngaho mu Gasanda, abandi bapolisi ndetse n'abasivile babibona barihutiye guhurura, ariko bose kamoteri yaragerageje kubivuna inyuma y'uko bamusumbye ingufu bakamushira amaboko y'igipolisi. Deveriano Ndayizeye batazira kamoteri yavuye ajanwa gufungirwa mu iboro ry'igipolisi muri komisariya y'intara ya Ruyigi, ariko nawe nyene amagara yari yifashe nabi. Amagara yiwe akaba yasinzikajwe n'abapolisi aho bariko baragerageza kumwaka uwo mupanga yari karakoresha mu kwihagarara. Deveriano Ndayizeye batazira kamoteri azwi cyane n'abanyagisagara ca Ruyigi nk'umusore w'imbonerakure azi imbere mu bikorwa byo gucungira umutekano muri ico gisagara co mu seruko bw'u Burundi mu gihe bugorovye. Muri iyo mishamirano ya kamoteri n'abapolisi ndetse na bamwe mu basivile bari baje gufasha abo bapolisi, abari aho bavuga ko abapolisi batanu bakomerekejwe, abasivile batatu nabo barakomereka. Diedo Necitegetse Musanero wa komine ya Ruyigi aremeza ko habaye imishamirano hagati ya Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri n'abapolisi. Diedo Necitegetse Musanero wa komine Ruyigi nta vyinshi ashima kubivuga ko kuko yatubwiye ko ari sanganya rito byabaye kandi ababijeje ariko barabikurikirana. Icyo twashoboye kubona kuri uwa mbere n'abapolisi bane bari kamapansuma bigaragara ko bakomerekejwe. Nayo ndayizere mbere hano batadira kamoteri yari yavanye mu iboro ry'igipolisi arungikwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu Ruyigi. Ikiboneka nuko mu bajeje intwaro mu gisagara ca Ruyigi boba bariko barashaka ko ico kibazo bitoba kirekire mu gihe amakuru dukura mu gipolisi amenyesha ko agashava ari kenshi. Abapolisi basaba ko revere hano ndayizeye hano hakurikijwe amategeko. Mugasanda muri komine ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Dantoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya nari nabiciye ku masonga nkitangura. Kuri uno wa mbere imyaka icumi irarumanye umunsi ku yundi hasinywa amasezerano ya Arusha. Bamwe mu banyepolitike bemeza ko ayo masezerano atashyizwe mu ngiro uko bitegerejwe, mu gihe hari n'abasaba ko yosubira guhinyanyurwa hagakurwamo utunenge tumwe tumwe. Leta y'u Burundi yo ivuga ko ataworota ayo masezerano akomangwa mu gihe igihugu gifise ibwirizwa nshingiro rikigenga, nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya mugenzi wacu Eloje Urikaneza i Bujumbura.
Aho yasinywa mu mwaka w'2000 yashyizwe ku mukono n'imigwi itatu nyamukuru. Abaserukiye abahutu bavuga ko bacinyijwe abatutsi bari bafite ubutegetsi n'ivyabona byari bigizwe n'abahuza n'amakungu. Umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko ayo masezerano ariko arakurikizwa kandi ko afitiye akamaro kanini abarundi. Wirinyamitwe:
abantu bariko barajyana baciye bumvikana yuko bagiye gushira hamwe, bagiye kumvikana. Tugeze mu 2005 abarundi rero bose baciye baja kwitorera ibwirizwa shingiro ikaba ririmo nayo masezerano yiyarusha. Aho rero bigejeje Burundi nuko abarundi bumva neza yuko bategerezwa kubana mu butandukane bwabo. Byari byarategekanijwe nayo masezerano yiyarusha, byagiye birashyirwa mu ngiro. Niba iriko birashyirwa mu ngiro ubu nk'ibijanye n'ubutungane bunywanisha biriko birashyirwa mu ngiro, ibindi navyo bijanye na politiki, bijanye no kugabangana ibibanza mu nzego zitandukanye bakurikije amoko yashizweho n'abakoloni.
Ariko Zenoman Irakiza atwara umugambwe w'imbogoro y'abarundi Parena asanga ishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ridashimishije.
Icyo twabonye nuko agisinywa benshi baratanze baratarika ko ubutegetsi giye gusangirwa n'amatora giye kuzobandanya bakurikije uko nibiyavamwo abantu bose biyumvamwo izo nzego. Ubu rero twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe. Nimba bwagabuwe, bwagabuwe kutariko nabi. Intego kwari kugira ngo inzego zijemwo bose, kugira bose bakingirwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye umushinga nahe Kadege. Inzego zariko zikurikije amasezerano y'Arusha ariko ntiyashoboye gukingirwa n'izo nzego. Muraraba ivyashikiye aba FNL bose bari mugabo ntibashoboye gukingirwa. N'ibindi n'ibindi n'ivy'ubutunzi, ubutungane bwo ntibwakije.
Uso turorero nyamitwa tsangari nko gukavya
ababivuga nabananiwe kushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mugo ayo masezerano bisinyiye ntibashobora kuyashira mu ngiro. Rero leta ihari ubu, inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano. Abo rero bari bananarwanije ayo masezerano ubu nibo bariko baragaruka bakagira bati ayo masezerano y'Arusha ntari karashirwa mu ngiro kuko bashaka guhenda abo babafasha mu kubaha inkuru zitarizo. Nayo ubundi amasezerano y'Arusha yarashizwe mu ngiro abananishijwe mu ngiro gukurikizwa na leta ihari kuko ni ivyo abarundi babifuje gushikako.
Mu vyo bashikako vyose n'umana yakizabona ko agahaze kakihari.
Ni ukuvuga nk'icegera c'umukuru w'igihugu uburyo bamugena bwohinduka kandi akaronka ububasha kuko ubu nta bwafise no mu gukurwa agakurwa nk'uko umukuru w'igihugu akurwa. Aho niho honyene bashobora no gufashanya kuko baba basangiye umurimo. Nayo ubu ni umukozi bashiraho bashaka bakamukuraho bashaki, nicyo gituma tani chama barabara rarya amafaranga gusa twari twumvikanye yuko ivya commission vérité réconciliation ruko vyaterezwa gufatwa mu minwe naone ariko byaragiye bijya mu minwe y'umugambwe uri ku butegetsi nuko uvuga ko amasezerano ya Arusha intego yayo yagiye iravamwo buhoro 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 no kuzerekeye inama nchinga amateka na nkenguza amateka rujya rutonde gugaye ko bu rutonde mugabo umunyagihugu akagira uburenganzira bwo gutora uwashaka niho honyene agira ati agarutse mu matora agira ati mbesha ko ibi vyagenze kuwari hehe ni guko tabikoze ariko ubu ndagira uwo yagiriza guko ndawo yatoye
Pierre warusasiye ko nawe umwe mu baroye mu biganiro vya Arusha asigura ko ari ntambwe nini yatewe
icyo cyadujanye Arusha bavuga yuko ari indiane za politique mugabo zifise akantu kuguho kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo kaba yuko ari ngwano ibanye politique bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako roje wanje Arusha yamaze gukora kazi kukajya ka dome kitwa A ingora ntizikiri cyane z'ubwo ubu ingorane nabanye politique ubwo ko bwose barondera kushika ku butegetsi cyari kubugumako je cyonyene babuza kubona yuko ari intambwe ubundi bwateye nabashiraho tugeze nitwosura kuzirora ona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusura mu by'ubwoko
igisagara cha Arusha cyasinyiwemo amasezerano yagarukanye amahoro inyuma y'imyaka irenga 10 hari intambara mu Burundi n'ubu nico kiberamwe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo batorere umuti amatati yadutse mu 2015 aho president Nkurunziza afata ingingo yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe nawe bakamwagiriza ko yahonyanze amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro izo njyane mu myaka ibiri zimaze oni bivuga ko zatumye abantu bashika 500 bicwa ababa 800 nabo barahunga igihugu Eroje Ulrika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe ya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikurira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
Ijwi Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi buheruka kwandikira Sentare nta inyuzwa y'u Burundi huyisaba gusambura umugambwe MST uri mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bimwe mu byo ubwo bushikiranganje bwagirizwe uwo mugambwe ni ukugumuka no kubiba ugwanko mu bantu mugenzi wacu Ariane Itangishaka mu kiganiro agiranye n'umunyamabanga mukuru wa MST Maitre François Nyamoya yatanguye amubwira uko bakiriye iryo kete risaba ko MST yosambugwa ubutarari reka turakurikire
twebwe bijya kete ntitwibaza ko ryavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati twibaza ko ari kete ryandikiwe ahandi hantu mugabo yitirirwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni nacyo gituma n'abamenyesha mu kubara turondeye batubaza icyo twoba tubyibaza ko bose twabishyuye tubabwira yuko ku bwacu iryo kete atari iry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati kwari cyo gituma tutagira icyo turivuze ko hanyuma mbere baratubwira baratubaza ati ni kuki mwe mwibaza yuko atari iryo turavuga tuti ikete ritagira itariki yandikiwe ko nubwo kwiryo kete atacyo hanyuma mbere ari n'abamenyesha makuru batubwiye ko bagiye kubaza mu bushikiranganze turababwira tuti ni mwaronka ikete biriko itariki muragaruka mutubaza nije gituma rero gushika n'uno munsi kuri twebwe iryo kete niri baho si ry'umushikiranganje ribwizwa ko ryandikiwe ahandi
none iryo kete ryo bari ryo ko kuva rigisohoka leta itarabishuza yuko atari ryo dufatiye ku byagizo byashikirijwe biva mu bushikiranganje amategeko agenga imigambwe niyaba koko bavuga yuko mwayarenze ko baravugamwo yuko nkuko mumenyesha makuru wacu bivuze yuko mutigeze mutanga amaraporo yerekeye uko mukoresha uburyo nibindi icyo nico ba iri cagirizo gikuye kugira basambure umugambwe wanyu byo bari byo ko mutigeze mutanga amaraporo
ndabisubire mwa ndabyishura ibyo muri ko murambaza mugasubire nshimangire yuko iryo kete ku bwacu siryo umushikiranganje yandikiwe ahandi hantu mugabo byitirirwa umushikiranganje mugabo ntacho reka nishure mvuga icyo niyumvira mu byanditse mu rugo rwandiko kuri ibyo amakosa batwagiriza yose na makosa ya kera urumva iryo kete nta nubwo ryerekana riti umugambwe MSD abanywanyi bayo yavuga ngo babandanije bigenza nabi babibiwa urwango n'ibindi ntiberekane bati byabereye aha byakozwe uku bigenjeje uku kandi akavuga iryo kete rikavuga ngo rifatiye ku raporo yakozwe iyo raporo nayo ntibanayerekane hanyuma ikindi nacyo ni uko bakaca bashimangira bati mbere n'ikimenyamenya cy'ayo makosa bakaca bajya mu bintu mu makosa yabaye mu 2014 niyaba yitwa makosa ayo nayo umugambo w'MSD n'abanywanyi barabihaniwe aho bashatse kuvuga ibyabaye tariki 8/4 2014 kuri permanence habaye imishamirano yatewe n'abapolisi mbere hanyuma rero munyuma bamwese murabizi yuko umugambwe waciye uhagarikwa amezi atari make wumva ko umugambwe wahanywe bitako abanywanyi b'umugambwe nabo nyene barahanwa bamwe barakatirwa umunyororo mbere n'ubu bagifunzwe ibyo rero tukaca twibaza no mu mategeko ibyo ntibibaho ntibibaho ko umuntu yahanywe basubira kumuhana ubugira kabiri kuri cya cyaha nyene yahaniwe ko atari icyaha asubiye ko atari ikindi cyaha akoze cya kindi nyine yahanirwa bagasubira bakita umuhanira urumva bari ko baduhanira ibyabaye muri 2014 hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye ibyo by'amaraporo ngo tutatata aho noneho niki ni ikintu gica cyerekana ko iryo kete atari iry'umushikiranganje kuko si ibyo umugambwe w'MSD wamutanga amaraporo iminsi yose ntiwigeze usiba na rimwe ni ukuvuga no mu bushikiranganje mu bubiko bwabo bagiye kuraba bagusanga ayo maraporo yose ahari kandi n'ikindi umushikiranganje w'intwaro hagati w'icyo gihe Edward Dondi w'Imana wenyine imbere y'abamenyeshamakuru yarashimiye ahejeje umugambwe uvuye mu gihano yarashimiye umugambwe MSD yuko ari wo mugambwe wagutanga amaraporo ategekanywa n'amategeko kandi ashaka kwerekana yuko arakarorero keza n'iyindi migambwe yofatiraga muri make rero nibyo nicyo n'ikintu cyerekana yuko sikete nta mushikiranganje ari kwandika ngo MSD ntitanga amaraporo kandi ubushikiranganje ubwo nyine bwaradushimiye kwene ari twebwe dusaka dutanga akarorero mu gutanga amaraporo
twaragerageje kuronka abo mu bushikiranganje ntivyakunda ariko n'ubu turacyari ko turagerageza kubaronka ku murongo kugira ngo bemeze canke bahakane ibyerekeye iri kete ariko nk'uno uno munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa 8 haciye imyaka 17 amasezerano y'Arusha abaye ku Burundi murantunga icyemezo cha ONU ku Burundi cyo mu 2015 kirabuza ko haja mu biganiro abo bita ko ari ntamba y'inzira y'amahoro cyane cyane bafashe ibigwanisho leta y'u Burundi iragiriza umukuru wanyu w'umugambi wanyu yagisinduhije kuba ari mu bari mu bateguye imigumuko abari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi leta zunze ubumwe za Amerika kandi ndabibukije nayo nyene yaravyemeje aho yamufatira ibihano mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nyene ico kibazo muzokirengera gute kubijanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kumvikanisha abarundi
twebwe nta ngorane na gatoya na nico nta ngorane biduteye kuko ibyo batwagiriza ngo byo kugirisha imigumuko guhimiriza ingwano icyambere cyose si ibyo nibyo bama bifatisha bakavuga ngo abantu bose urabona ko nubu bagira uruvange abantu bose bavuga yuko bashatse guhirika ubutege sitwebwe twenyine hari n'abamarayika bavuga yuko bari muri ibyo byo guhirika ubutegetsi
ariko kubijyanye nuko kuntu namakungu na nyene tuvuze nkuko natanze akarore leta z'umwe za Amerika ziravuga yuko umukuru umugambi wanyu yagize uruhara mu bijyanye n'ibitero cyangwa guhungabanya umutekano mu gihugu ibyo byagirizo byovyo nkuko nayo ndabibajije muzobirengera gute mu bijyanye no kuja mu biganiro bihuza abarundi ko bavuga neza mu ngingo ya 2248 yuko abagize uruhara mu bijyanye no gufata ibigwanisho batazoja muri ibyo biganiro umugambi wanyu zoja mu biganiro Alexis Ndwije atarimo canke bizogenda gute
uzoja mu biganiro kandi na Alexis Ndwije azabikenewe kuko nivyo bya leta zunze ubumwe bwa Amerika kuri twebwe nico gituma bitekereza bidutera n'amakenga menshi kuko mu nyuma twarabonye igituma babigize kandi bagote baba ijya ngingo bazoyikura twe nibiduteye umutima uhagaze ijya ngingo bavuze ngo Alexis Ndwije kuko urumva bari bahezeje kwagiriza abantu bo muri leta yuko bakora amaroregwa ajya rero muri kijya gihe leta zunze ubumwe za Amerika zariko ziragerageza nkuko n'ibindi bihugu byari biriko birabigerageza kuraba yuko abantu bo kwicarana kugira baganire icyo gihe rero bashaka kwerekana yuko ataho bahengamiye ko batatiye leta bari bakeneye no kuwereza umuntu batavuga rumwe na leta bomera nkuko batatiye baramwagiriza ibintu mugabo nabo nyene ngira babyagirije batabyemera ku mutima kwari kugira gusa bahumurize leta kugira bayereke yuko atari batatira gusa batatira n'abandi nje gituma ntibiduteye ingorane no mu biganiro noneho ubu inzira y'iganiro uko bose babivuga bavuga bati abantu bose babwirizwa kwicarana bakaza ibyo byo kuvuga ngo abantu barashatse guhirika ubutegetsi cyangwa ibi n'ibi n'ibi mbega leta yoyo kuba yihamagara kandi iriko bariko barayigira ko n'amankete ku mabi atagira izina nayo nyine izoza mu biganiro ariko amabi ikora nagahumera mbuno
murakoze cyane kino n'ikiganiro nk'uko mubizi igihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka dutangure ku murongo tubihe akanya duhere kuri Habimana Habimana uratwumva
ego cyane ndabumva gose
mwiriwe neza
igitumbiro nagire ntange nagomba kubaza uwo mutumire ego bavuze yuko umugambwe NS n'ibyo warafuswe ariko rero leta yawufuswe iwagiza yuko ngo waba warateje imigumuko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngo n'abanywanyi bawo yuko ngo baba barakoresheje ibigwanisho ariko rero mw'iki gihe rero hakaba hari ikintu rero benshi nko mu banywanyi ba NS bariko baribaza kuri ibijyanye n'ibiganiro mu gihe leta ivuga yuko ngo abo baba barateje imigumuko cyangwa abafashe ibigwanisho ngo batazoja muri ibyo biganiro kandi dusanzwe tubona yuko abanywanyi b'umugambi NSD bafungiwe mu bushe butandukanye bwa hano mu gisagara n'abatafashwe benshi bakibandanya gutotezwa mbega uwo yanyene uwo mukuru yegereye umugambi NSD yebwira iki abanywanyi biwe cihumure bozokwitega n'iyi minsi muri kino gihe abari mu ibohero atacigere bafise co kuvoga mu bwo busho mu gihe bakibandanya kwagirizwa amazi atandukanye yuko ngo boba bagandaguye abantu muri iki gisagara cya Bujumbura mbega babona by'ukuri bazote babaganira na leta kugira ngo amahoro aboneke n'iki gihugu kugira nabo babandanya gufatwa baronke icyizere yotanga ku barundi cyobwire ko mu gihe tubona we hagati na leta atacuka kijya gihaba mbega nta kuntu bogerageza bakaraba ubute bwose bogerageza bagataka n'amasungu kugira ngo abafashemo kugira bayaje bahuze kugira abari mu busho barabe yuko botezurirwa ngo basohoke mu gihe abo bari hejuru mu gihe bobandanya kudadika abari mu busho bobo ntibazotezurirwa ngo baje ku mirimo yabo kuko mu bafashwe harimo abanyeshuri abari n'abagire baheze kandi mu gihe kandi namwe musanzwe muzi yuko hari n'abandi bari nyuma y'igihugu basanzwe barahunze mbega icyizere bozogira cyo kugira bazogaruke mu gihugu cyabo cyabibarutse cyuba igiye murakoze icyiyumviro nari ifise cyari icyo murakoze
murakoze cyane Habimana reka tubandanye twakire na Emmanuel uratwumva
ego ndabumva ego nabyo nicyumvira nashaka gushikiriza gatoya
mhm
ego was ari kuvugira MSD ni muvuka kandi ari tumwemera cyane ariko muri Amerika barundi twari tuzi ko bavuka ari abantu badahengama badahenganira ngaha cyangwa hari abavuga ukuri kuba bakubona ko kuba kuri kose ariko uragi amaze kwinjira muri MSD yarataye icyizere cyane rwose kubera yuko MSD yaramenye ari umugambwe wegamye cyane umugambwe uri agresive cyane rwose mbere ya Gary Mateson ari nacyo gituma mbere umuntu yavuga ati iyo ngingo naho utarafutwa ngo umushikiranganje wa justice y'u Burundi yasabye ko ubutungane buraba aja mu ngiro kufata ko yari yarasibye cyane mbere twaravuga ati u Burundi busigaye bwitwara nta muntu akiharafata ingingo uragizo MSD yakunda kugira hanyuma rero nahava ngaruka nibaza ati none ko leta atako yari itagize yararikwe abari bafunze igihe b'abantu bagumuka cyane b'abasore bagumuka cyane bagafata abapolisi bakabagira imbohe bakabagirira nabi byaravuze cyane bajya bari bafunzwe ariko mu mpera z'umwaka umenga nka bose barafunguwe barasubira mu miryango yabo ariko urabona ko igari ryakurikiye byari birebire nayibaza ko ahubwo Francois Nyamoya asanzwe ari n'umunyamategeko niwe yarakwiye nyine kudarabwira abo banywanyi biwe ukuntu bategereza kwitwara habaye amakosa akabwira amakosa bagakosora kubera nta kugendera ku makosa kandi nta gupfukapfuka MSD yaritwaye nabi cyane rwose n'ibindi byinshi umuntu ashobora kugira avuga Francois Nyamoya yarabizi niweza kutari no kuhava afata inzira yo guhunga arazi icyo yahunze ko cyari cyo mu isonge nta muntu w'umugabo w'umunyamategeko yize amategeko w'umwavoka akaheza gufata inzira ngo ahunge yari guhagarara urubanza rugacibwa ari bihano akabyinjira nk'umugabo murabona
yahavuye
ata aromoka
ego urakoze Emmanuel reka duha karyo n'abandi banywanyi ariko mbere yaho reka duhe umutumire ijambo mushinga nahe Nyamoya ku bibazo bya Emmanuel na Habimana tuka ku ijambo
ego Emmanuel yari yabajije cyane iwe yibaje ngo umugambo wara ufuse mbwa ntibara ufuta no kumubwira ko basabye ko bawufuta mbwa uracyariwe ikindi yashimikiye ko cyane ni ku bintu byerekeye icizere twotanga yuko ibiganiro bishobora kuzoba
Habimana
urumva icizere twebwe icizere twoha abanyagihugu nuko koko intwaro ya Nkurunziza abantu bose turetse abarundi n'abandi bose bariteze kuyihagurukira kugira bayishyire ku nzira byanse bikunda icyo ni icizere ndabahaye mugabo jewe sinshobora kubaha icizere cyo kubabwira ngo ibiganiro bizokunda bizonyaruka kuko ibyo biganiro biva kuri leta ni ibyanka abandi bose bari ngaho bavuga bati twebwe turiteze yuko ibiganiro tubizamo n'ubu nyine nibaduhamagare tugende tugenda turiruka muri ibyo biganiro leta niyitabishaka
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi bagenzi mukundira Dijo rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bikaba bibaye birabangiriye ngaha turashimiye amenyeshamakuru batandukanye baturukanije amakuru mwashoboye gukurikirana Fatuma Kalala Alimasi yatunganije ibiganiro tutibagiye ingenieur bari kumwe mu bihinga bw'ivyuma Diane Nahaze twari kumwe kuri mikro ku bw'izina rya bagenzi bacu bari mu ruganda kubategurira no kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndabatumiriye guhava mugaruka ku maradiyo yanyigeje isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo dushobore kuyabwira zo bari kwaravugwa muri Afrika na cyane cyane mu karere turimo hamwe n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ijya nino mwakoze rero mwatwumviriza muranigwe mu banyi no mu byanyu urutonde rw'iganiro by'ijwi rya Amerika rurabandanya.